ili n'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese mudoteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Ntibyumvikana ingene abarundi bagiye mu Rwanda kugushaka kwabo kujya gukorayo gucakaze kubakana n'abanyarwanda uko abanyarwanda bagize n'abarundi birukanwa bunyamaswa ukamenga gizere ntibibona.
Uwo ni umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Filippo Nzobona Riba avuga ku barundi baheruka kwirukanwa n'abahunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turavuga no ku nkoho zo mu bwoko butandukanye, ibisasu ntezwa ntoke hamwe n'amasasi byafashwe n'igipolisi cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atatu arangiye ku rugendo rw'akazi perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yemirije kugira mu Rwanda hamwe n'amatora yemirije kuba muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo. Reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mubwira mushikizwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, utubwira amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fidel. Tirahera muri Leta Zunwe za Amerika. Ibiganiro hagati ya Leta Zunwe za Amerika hamwe n'Uburusiya bigamije gutegura uyundi mubonano hagati y'abategetsi b'ibyo bihugu bibiri biza byaratanguye kandi birabandanya. Ibyo byatangajwe ryo kuwa kane na sekretari mu biro vya perezida ajejwe gutangaza amakuru Sarah Huckabee Sanders. Sanders yashikije ko Perezida Donald Trump yasabye umuhanuzi mu biro byiwe mu by'umutekano mu gihugu John Bolton gutumira Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Washington nyuma y'ukwezi kw'icyenda. Itangazo ryo wundi mubonano ryashikirijwe inyuma y'iminsi itatu abo bategetsi babonanye i Helsinki muri Finland. Mubonano w'i Helsinki waranebaguwe n'abanyepolitike ku mpande zose hano i Washington inyuma y'aho Perezida Trump ahakaniye ko Uburusiya butahungabanije amatora yo mu mwaka wa 2016. Leta Zunwe za Amerika zarafashe ingingo kuri uyu wa kane yo kongereza ikiringo cyo gukingira abanyesomaliya bagera ku 500 barondeye ubuhungiro hano muri Leta Zunwe za Amerika. Benshi muri bo bari muri leta ya Minnesota irimo igitigiri kinini cy'abanyamerika bakomoka muri Somalia mu gihugu. Aba senateri b'Abanyamerika bagera kuri 22 bararungikiye ikete umushikiranganje ajejwe umutekano w'igihugu Christian Nielsen bamusaba kongereza ikiringo cyo gukingira abanyesomaliya bagera ku 500 kugira ntibirukanywe mu gihugu bahungiye muri Amerika kubera intambara n'ubwicanyi biri muri Somalia. Senateri Tina Smith wo muri leta ya Minnesota ayoboye ako twigoro yabwijwe rya Amerika ko ibintu bicifashe nabi cyane mu gihugu cya Somalia. Bitekanijwe ko ikiringo cyo gukingira abo banyesomaliya kirangirana n'itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka wa 2018. Inama zishinzwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Afurika ejo kuwa kane zarasabye ko hoba ibisikanya ku butegetsi mu mahoro n'inyuma y'amatora muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo atekanijwe muri uyu mwaka. Ibyo byashyikirijwe inyuma y'inama yahuje ku cicaro cya ONU i New York. Inama ya ONU ijyo ry'umutekano hamwe n'igisata cy'umuryango umwe bwa Afurika kijejwe amahoro n'umutekano. Mu masaha y'imbere y'iyo nama Perezida Joseph Kabila muri Congo yarashikirije ijambo abanyagihugu biwe yemeza ko azokubahiriza ibwirizwa shingiro ariko ntiyavuze nimba atazosubira kwitoza. Ibyo bisata bya ONU murambarira hamwe n'umwe bwa Afurika byashikirije ko byiteguye gufatira ingingo umunyekongo wese azoburizamwo integuro y'amatora muri ico gihugu. Kiri muri Afrika, igihugu cha Ethiopia caragenye ambasaderi azogiserukira muri Eritrea ni ku nshuro ya mbere mu myaka 20 migenderanire hagati y'ibyo bihugu. Ibyo byashikirijwe n'ikinyamakuru cha leta ejo ku munsi wa kane. Iryo tangazo rikurikiye ibikorwa bya kidiplomasiya bimaze iminsi hagati y'ibyo bihugu bibiri harimo ingendo hagati y'abarongozi bavyo hamwe n'indege y'urudandazwa yongeye kuguruka hagati y'imirwa mikuru y'ibyo bihugu bibiri. Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yarongeye kugura nawe ambasade y'icyo gihugu muri Ethiopia ku munsi wa mbere mu rugendo rw'iminsi itatu yarimwo i Addis Abeba. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi ku munsi wa kane yamenyesheje ko agiye gufasha akarere mu gutorera umuti intambara yo muri Sudani y'Epfo kandi ashimira Sudani ko yemeye kwakira ibyo biganiro hagati y'imirwi irwana. Sisi yashitse i Khartoum mu rugendo rw'iminsi ibiri, yavuze ko ibiganiro by'amahoro bitumbere gushika ku mahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi cya Sudani y'Epfo, ahamaze kwicwa ibihumbi by'abantu, abashika miliyoni barahunga ingo zabo kuva intambara itangura mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2013. Imbere y'amasaha make yo jambo rya Sisi, Khartoum yatangaje ko habaye uguteba kwigabanganywa ry'ubutegetsi hagati ya Perezida Salva Kiir hamwe na Riek Machar. Nayo igihugu cya Espagne cyararengeje Ubutaliyano mu kuba igihugu cya mbere abimukira bajabuka ibahari Mediterane bariko bagerageza kuja mu karere ka Buraya batera bajamu. Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko igitigiri cy'abimukira bashika mu gihugu cya Espagne ciyongereye ku bice 166% umuntu abigereranije no mu mwaka uheze, kukugera hafi y'ibihumbi 604 mu kwezi kwa gatandatu. Abimukira bavuye mu bihugu bya Maroc, Guinea na Mali nibo bagize igitigiri kinini cy'abantu bashasha bashika muri Espagne. Ubutaliyano bwari yamirije ibinebaguro ku ngingo zikomeye bwafashe ku byerekeye ikibazo cy'abimukira.
Urakoze ya Loisi kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi. Ari ngo 36 zo mu bwoko butandukanye, ibisasu ntezwa ntoke 143 hamwe n'amasasu 8591 akoreshwa ku nkoho zitandukanye biri mu byafashwe n'igipolisi cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atatu arangiye. Ivyo biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi muri ico kiringo. Ibindi kuri inkuru twumvirize Evariste Nzikobanyanka.
Uwashikirije ico cegeranyo ni Melchiade Ruteke, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'umutekano no guhangana n'ibiza. Yashikirije ko muri rusangi umutekano wari wifashe neza ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi ataheze, ariko nahavuga uko aremeza ko hari gitero c'iterabwoba cabaye mu ntara c'ibitoke gitana abantu barenga 200.
Muri ico kiringo umutekano wari wifashe neza hose mu gihugu muri rusangi, ariko rero igipolisi carahanganye n'ubugizi bwa nabi n'iterabwoba cyaranzwe hanini n'igitero c'iterabwoba cabereye ku mutumba wa Ruhagarika muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke, aho mu gihe cijoro ababisha bitwaje inkoho n'imipanga birara mu mazu y'abantu bari mu itiro bakica barenga 200, abandi benshi bakomereka mbere yo kwambuka mupaka berekeza mu gihugu cya Kongo iyo bari baje bava.
Ikindi uwo mutegetsi w'umushikirangaji bw'umutekano avuga n'ibigwanisho vyakuwe mu minwe y'abitunze batabifitiye uruhusha. Melchiade Ruteke akavuga ko ivyo vyafashwe mu masako asuzuma agera ku 431.
Amasako asuzuma 431 yarakozwe mu gihugu cose, aho inkozi z'ibibi zitari nke zafashwe hamwe n'imigwanisho igizwe n'inkoho 28 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho imwe yo mu bwoko bwa Uzi, inkoho zitatu zo mu bwoko bwa FAR, zitatu zo mu bwoko bwa Mugobore, imwe ya Elkat, ibisasu ntezwa ntoki 143, ibikono by'amasasu by'inkoho zitandukanye 59, amasasu akoreshwa mu ku nkoho zitandukanye ashika ku 8591, igisasu kimwe cha bombe, ibisasu bitegwa abantu bimwe bita mini antipersonnel, hamwe n'ibindi bikoresho bitari bike z'igipolisi n'igisirikare.
Mu gisata kijejwe gukinga ibiza n'impanuka hari ibikorwa bitandukanye byaranguwe, harimwo gukarihiriza ubwenge no gutabara abahuye n'amasanganya aturutse kwihandagurika ry'ibihe.
Mu gisata kijejwe gukinga impanuka n'ibiza, komite mpuzabushikiranganji ijejwe gukinga no kugwanya ibiza yaremeje umugambi wizorangurwa mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2021 hamwe n'igitabo cerekana imigambi y'igihugu yo gukinga ibiza ihera mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2025. Ivyo vyose bikaba biza vyisunga umugambi ngenderwako w'isendaye. Intwaza nka 30 zo muri ca gisata zaronkejwe inyigisho mu bijanye no guhangana n'ibitero vy'iterabwoba mu gihe izintwaza ngabo z'ico gisata zitavye amanama y'ubuhinga yabereye mu karere no hakurya y'amazi. Ico gisata nyene cazimije imiriro yari yadukije mu bice bitandukanye by'igihugu, aho twavuga nk'umuriro wiyadukije mu biro by'igisata kijejwe gutanga amatara n'amazi jidezo. Ubukrebutsi n'ubwitange berekanye vyatumye iyo miriro izima interandata mu bindi bibanza. Nivyo nonekaye bica biba bike. Ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe burashimiye bimwe bivuye ku mutima ubuyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura hamwe n'ishirahamwe riraba ikivuko ca Bujumbura Global Port Services ku ntererano batanze mu kugwanya iyo miriro igihe yaduka.
Bujumbura Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwanyaburunga.
Tukivuga ku Burundi, umunyamabanga mukuru wa leta y'Uburundi akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba ari kumwe n'abandi bavugizi batatu b'inzego za leta bagendeye umupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo, aho babonaniye na bamwe mu baheruka kwirukanwa hamwe n'abahunguka bavuye mu Rwanda. Kubirukanwa Nzobonariba avuga ko ababikora berekanye umutima w'ubunyamaswa ku bahunguka batorotse. Umuvugizi wa leta yagiriza ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR ko rifise uruhara mu kutorohereza abashaka gutahuka bavuye mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Muri urwo rugendo, Philippe Nzobonariba, umunyamabanga wa leta y'Uburundi, akaba n'umuvugizi wayo, yagendanye n'icyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu, hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano. Izo ntumwa za leta zabanje gushika ku mupaka kuraba aho abahungutse cyangwa birukanwa bashikira, mu nyuma zica zibonana na bamwe muri bo. Umunyamabanga mukuru wa leta yabanje kubwira abo banyagihugu icyatumye bahaguruka.
Abakuru bacu bara leta baradusabye yuko tworonka kanya tugasimba koko tukabibonera amaso mu yandi bavuga ngo kwagushikuza kw'abanyamakuru mugabo sindababeshe siko ndabageza kubarashikuza mugabo umuntu arakubwiye ati menga cyo twumvise miradio ati muraraba neza giye kabagombye gushira mwakunyo kuryoshya inkuru.
Muri uko kurondera inkuru zimvaho izo ntumwa za leta zumvirije ubwa mbere abahungutse
yenararebye ukuntu dufashwe sanga dufashwe nabi ku buvuzi bufasha bwose bwaho rwanda ikintu kigoye kabisa. Ndebye umwaka mfite ryo nsanga byose kimereka ngiye nizo rwi wacu kwa mpombeho bwa muryango nawusizeye uko nta kunyari kuza naratutse namenye nyine mikambi mwijo
abarongozi bo bakora muri ASEL nibo ubwira kusara gutaha bakanga ari umurundi mugenza umubwiye ati dutahe ataza kukwitwara ari bakaba gufunga
mu nyuma zumviriza abirukana.
Ibibazo ni ukuvuga ngo umurundi abaha mu Rwanda adafite ibyangombwa byiranga muntu abona ubwenegihugu agomba iherezo kuzotaha bakatugisha n'inama bakatubwira ati mwebwe ntaho muri kuko ni mufite uburenganzira bwo kuzosezerana n'abagore banyu.
Babirukana bamwe bavuga yuko ngo Burundi ngo bushobora ngo kuba gotera u Rwanda ntabo twigeze twumva, ariko bavuga ko bashobora kuba bocumbikira abarimo kuva mu Burundi ngo bagacumbikirwa na bene wabo. Twarashobora kuba tujyamye mu nzu bakwirukana babanje kureba mu nzu yuko nta Murundi yoba wundi yoba arimo cyangwa nk'umusirikare nyine wo mu Burundi bakajya kuhasakaho.
Abage barirukanwa bose bagi baravuga ko ibyo bari batungiye muri ico gihugu ataco batahukanye hari nabavuze ko babanje gufatwa na
mu gitondo tukazinduka dukubitwa twajya kunya tukagenda makere kucya bavayo tukagenda nundi makere tugakubitwa cyane gose gwerega ngo mwatwibone ngo mwarufashe ngo mutarashe
nzobona ari bavugira leta y'u Burundi avuga ko umutima indongozi z'u Rwanda zeretse abarundi utandukanye n'uwo u Burundi bweretse abanyarwanda muri kayise
murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu Burundi bakahabyarira bakaho bakahamaze bakatungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi dufize umutima runo nta mutima w'ubunyamaswa dufize cyo gituma rero atawovuga ngo mukudusubiza mu ndumane batweretse umutima nk'uyu nge kariwo bafise mugabo nitwibaza ko abanyarwanda babisoma bose umutima nk'uyu
mu biriko biraba HCR ntiyera mu maso ya leta y'u Burundi niko kuyitera kamo
cyate akamo bari kubandanya bipfuka mu maso bigira impumyi ku bintu bikorwa izuba riva abarundi burabo bahungu batorotse batubwiye ingene barinze gutoroka bene bikingi bisaka kugira baze batubwiye yuko arabi ari kije kuva mu mwaka uheze base kurekuramo numwe ariko ntibyumvikana ingene abarundi bagiye mu Rwanda kugushaka kwabo kuja gukora yo gucakaze kubakana n'abanyarwanda uko abanyarwanda bagize n'abarundi bagomba kwibera mu mahoro mu Rwanda birukanwa bunyamaswa ukamenga hagisere ntibibona ntibyumvikana ingene boreka abagomba gutaha mu mahoro bo babuza gutaha hagisere kabijya mikababuza kandi bikirarorera abariko birukanwa bunyamaswa nk'uko menga mu Burundi sigihugu kirimo amahoro
ku ruhande rwa leta y'u Bujumbura kwirukana abarundi bagirizwa ko bacumbikiye inkozi z'ikibi n'ugwitwaza Filipo Nzobonariba avuga ko uwakoze amakosa ashikirizwa ibiro by'abaserukira igihugu ciwe imbere yo gucirwa urubanza hakurikijwe amategeko y'igihugu yakosherejemwo gushika uno munsi ibiharuro bitangwa n'intara ya Kirundo byerekana ko abarundi baharugwa mu 3000 bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze 150 nabo bakaba bamaze guhunguka muri ico kiringo nyene bavuye mu gihugu cy'u Rwanda intara ya Kirundo ikamenyesha ko abo bose bahunguka babanje gutoroka ikambi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi ijambo sekonda rurinze ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo Perezida w'igihugu cy'u Bushinwa Xi Jinping agirire urugendo rw'akazi mu Rwanda, ibihugu byombi birashima ugufashanya kumaze imyaka itari mike hagati y'ivyo bihugu, bikavuga ko bizobandanya gukorera hamwe cyane cyane mu rugamba rwo kugwanya ubukene. Mugenzi wacu Eric bagiri ubusa ari Kigali mu Rwanda niwe yaduteguriye inkuru.
Iminsi isigaye irebarirwa ku ntoki ngo Perezida w'igihugu cy'u Bushinwa bwana Xi Jinping asese kare ku butaka bw'u Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. N'uruzinduko azagirira mu Rwanda kuhera ku itariki ya 22 kugeza ku ya 23 z'uku kwezi kwa 7 kandi rufite kinini ruvuze ku Rwanda kuko iki gihugu kiri mu bya mbere bikize kandi gisanzwe gifitanye imibanire myiza n'u Rwanda. Uhereye ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame na washima uburyo ibihugu byombi bibanye. Uku niko yabibwiye CGTN televiziyo y'abashinwa mu kiganiro cyihariye.
Yes, we have with China a productive cooperation in the areas you have mentioned, which is real estate construction.
Aragira ati dufitanye n'ubushinwa ubufatanye bwiza mu nzego twavuze nko mu bwubatsi, mu buvuzi, mu burezi. Dufite abakiri bato basaga 1,000 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Bushinwa, by'umwihariko mu bumenyi n'ikoranabuhanga, kandi dukomeje kubona ibyo byiyongera mu buhinzi. Mu kiganiro ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda yahaye itangazamakuru mu ntangiro z'iki cyumweru, Bwana Henry Rao Hongwe yuhagarariye Ubushinwa mu Rwanda yavuze ko uruzinduko rwa Perezida w'Ubushinwa mu Rwanda ruzagira inyungu ku Rwanda.
I do hope by this presidential visit, by this
Ati nizeye ko muri uruzinduko rwa perezida na handi hazagenda haboneka umwanya dushobora kuzamenyekanisha birenzeho inganda zo mu Rwanda n'ibyo mu Rwanda tubyereka abaguzi b'Abashinwa. Rero dushobora gufatanya muri urwo runyurane rw'ibiva mu Rwanda bijya mu Bushinwa tugateza imbere ibikorerwa mu nganda z'u Rwanda.
The industrial products made in Rwanda.
Mu rwego rw'ubucuruzi biragoye kumenya umubare wa nyawo w'ibiri ku masoko mu mu Rwanda bituruka mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nanone nta wabura kwemeza ko byiganje. Bwana Benjamin Kangabo twamusanze mu iduka Pick and Go ry'imyenda n'inkweto mu mujyi wa Kigali. Yabwijwe irya Amerika ko amazi imyaka itatu arangura mu Bushinwa kandi afite impamvu asobanura.
Yagize amahirwe yo kugenda mbyinjiramo nkagenda nkareba i Bugande, nkareba muri Tanzania, nkareba muri Kenya, ugatangira uharangurira. Ariko iyo umaze amezi atandatu uribaza ati ababo ndi inganda zikora bagasanga nabo bazikuraho ngaho mu Bushinwa, bavuga ati reka nanjye ntere intambwe abariho njya kubizana, kuko ubona ku giciro cyo hasi kurushaho, bityo akaba ariyo mpamvu yatumye umuntu ajya kubizana mu Bushinwa.
Uretse kuba uyu mucuruzi avuga ko ibiciro biri hasi mu Bushinwa ngo banigirayo byinshi,
abantu bashobora gutekereza ko icya mbere bifasha wenda ari nka kunguka ayo mafaranga, ariko hariya muri iki gihugu cy'Ubushinwa hungukiramo ubwenge cyane, kuko byonyine n'uburyo ki bakora butandukanye n'uburyo ki Abanyarwanda dukora. Hariya ni abantu bakora cyane kandi agahora bafite ikintu cya creativity, bahora bahimba kubera niba navuga ko ari competition ubwabo ibiri hejuru, ariko bahora bahimba uko ugiye usanga ikindi gishya, bagira bita Canton Fair ugasanga n'ama exposition ungukiramo ubwenge cyane.
Imibare itangwa na ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda iragaragaza ko mu 2017 ibicuruzwa byinjiye mu Rwanda bituruka mu Bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni zisaga 150 z'amadolari y'Abanyamerika. Mu bicuruzwa by'ibanze u Rwanda rwohereza mu Bushinwa birimo ikawa, icyayi n'amabuye y'agaciro. Kugeza ubu kandi Ubushinwa bukunze kugaragara mu Rwanda mu bikorwa by'ubwubatsi, ikoranabuhanga, ubucuruzi, ubuhinzi n'ibindi. Abarangura mu Bushinwa baturuka mu Rwanda bakifuza ko imibano ku bihugu byombi yakomeza kuba myiza.
Igihugu iyo kikurusha iterambere cyane, urabanza ukakiga. Mu kukiga bwa mbere ni ukwiga urwo rurimi rwawe. Naje gusanga Abashinwa atari bo bakagombye kwiga Icyongereza, ahubwo ari igihe bakagombye kwiga Igishinwa kugira ngo nanjye bimfashe muri business yanjye. Kuko niba kiri mu bihugu bya mbere bibiri bikomeye ku isi mu by'ubukungu, nkeka ko ntabwo cyaba ari ikintu cyiza twakora uko dushoboye ku buryo umubano utacika.
Imibano y'Ubushinwa n'u Rwanda imaze imyaka 41. Biteganijwe ko mu ruzinduko rwa perezida w'Ubushinwa Bwana Xi Jinping mu Rwanda hashobora kuzabaho gusinyana amasezerano y'imikoranire ku bihugu byombi ku mishinga mishya. Ubushinwa bukomeje kwiganza ku mugabane wa Afurika, kuko uretse n'u Rwanda biteganijwe ko perezida w'Ubushinwa azasura n'ibindi bihugu birimo Senegal n'ibirwa bya Maurice. Bwana Ping w'Ubushinwa agiye kugira uruzinduko rw'akazi mu Rwanda nyuma y'uruzinduko rw'akazi mugenzi we Bwana Kagame nawe yagiriye mu Bushinwa mu mwaka ushize wa 2017. Akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagize urunani rw'abatavuga rumwe na leta barasohoye itangazo ku bijanye n'amatora yimirije kubera muri icyo gihugu. Ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Abagize ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi bwa Kabila bavuze ko batazitabira amatora niba bimwe mu byo basaba nko kureka gukoresha imashini z'amatora ndetse na Kabila ntiyemamarize manda ya gatatu bitubahirijwe. Itangazo bashyize ahagaragara riragira riti: dukurikije uko ibintu byifashe kubera imigambi ishotora nayo ubutegetsi bwa Kabila yica imitegurirwe y'amatora ikabangamira ituze ry'igihugu n'akarere, twe rwose ntituzajyana n'ubu butegetsi mu matora bugamije guteza akaduruvayo mu gihugu binyuze mu matora afite. Twe nka Assemblée turasaba ko perezida atazahirahira arenga ku biteganywa n'itegeko nshinga n'amasezerano ya Saint Sylvestre ngo yiyamamarize manda ya gatatu. Iri huriro riyobowe na Felix Tshisekedi ukuriye ishyaka UDPS rigizwe n'amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi kimwe n'imiryango itegamiye kuri leta barwanya kuba Perezida Kabila yakwiyamamariza manda ya gatatu kandi atabyemererwa n'itegeko nshinga nyuma y'uko asoje manda z'ebyiri. Mu byo abagize iri huriro basaba harimo no kutazakoresha imashini z'amatora. Cyakora Perezida wa Komisiyo y'amatora muri Kongo yavuze inshuro nyinshi ko hadakoreshejwe izi mashini bitazashoboka ko amatora aba ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka nk'uko ingengabihe y'amatora ibiteganya. Rassemblement irasaba ko imashini z'amatora zitazakoreshwa kuko zidateganywa haba mu itegeko nshinga, mu itegeko rigenga amatora, yewe no mu ngengabihe yayo. Iri huriro kandi risaba rishimitse ko Komisiyo y'amatora seni ihabwa imbaraga hinjizwamo abahagarariye ishyaka UDPS nk'uko amasezerano ya Saint Sylvestre abiteganya. Iri shyaka rishinjura rihagarariye muri seni kuba yarahindutse igikoresho cy'ubutegetsi bwa Kabila rigasaba ko asimbuzwa. Kuri bo abantu bagera kuri 10,000,000 bakwiye kuvanwa kuri liste y'itora kuko batabaho, bakaba bajya kungana na 1/4 cy'abibaruje kuzatora bose. Ubugenzuzi bwakozwe n'impuguke z'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa bwavumbuye ko abagera kuri 16% nta bikumwe cyangwa imyirondoro yabo biriho, basaba ko byakuzuzwa neza. Abarwanya ubutegetsi bwa Kabila banasaba ko imfungwa za politiki zose zirekurwa. Moise Katumbi n'umwe mu bakandida bamaze gutangazwa ko bazahatana kuyobora igihugu, ariko itsinda rye ntiryashyize umukono kuri iri tangazo.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki kumwe n'umushikiranganje mukuru wa Ethiopia Abiy Ahmed bafashe ingingo yo gukemura ibibazo ibihugu byabo byari bifitaniye haciye imyaka 20 mu gupfundika amasezerano y'amahoro. Inyuma y'imyaka 5 Eritrea yiyonkoye kuri Ethiopia biciye mu matora ya kamarampaka yo muri 93, ivyo bihugu vyompi byari bifise imigenderanire myiza. Yamara muri 1998 harabaye kutumvikana kubijanye n'imipaka kugeza aho ivyo bihugu bija mu ngwano yahitanye abantu 180. Icyo cuka kibi caheze mu mwaka wa 2000, ariko ivyo bihugu vyabandanyije kutumvikana kubijanye naho imipaka yabo yagera. Uretse uko kutumvikana gihe kitari gito, amasezerano y'amahoro bapfunditse vuba azogira akamaro kanini kuri ivyo bihugu vyempi. Ethiopia ni igihugu kitagira ikivuko, rero kugirana imigenderanire myiza na Eritrea bizogifasha gushobora gukoresha uruzi Mer Rouge, imwe mu nzuzi zikoreshwamo urudandazwa rukomeye ku isi hagati ya Aziya, ibihugu vya Buraya n'umwonga wa Suez. Eritrea nayo izoshobora guteza imbere ubutunzi bwayo bwasinzikajwe n'intambara yabaye na Ethiopia. Ubutunzi bwifashe neza, ubutunzi butifashe neza bwatumye abantu benshi bava muri icyo gihugu. Umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo yasohoye urwandiko ruvuga ruti Amerika irashima ingingo yafashwe ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi hagati ya Eritrea na Ethiopia izohagarika icuka kibi cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Pompeo yongeye kati turashimiye umushikiranganje Abiy wa Ethiopia na Perezida Isaias wa Eritrea ku butwari n'ubuyobozi bwiza bwatumye abanyagihugu babo baja mu nzira y'amahoro, iterambere n'ihinduka rya politike. Ugushira ibintu mu nzira nziza hagati ya Eritrea na Ethiopia bizofasha abanyagihugu kuja hamwe bakagira ibyumviro bimwe mu bijanye na politike, ubutunzi n'iterambere hagati yabo. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriteguriye gushigikira ingingo yafashwe n'ivyo bihugu, ikongera gatera intege impande zompi kugira zibandanye zikorana ku mugaragaro kandi no kwizera mu minsi iri imbere. Amahoro hagati y'ivyo bihugu azofasha gusimbataza umutekano muri ako karere, yongere ateze imbere ubutunzi bwa Afrika na karere ka Mer Rouge.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha, mwakoze kudutega amatwi. Tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.